Ngiyi nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Todomine mani rambura ni watuma amajui abashikira ndabahe mwiri uwe nchuti bagenze nse mudukuri kila kure radio Nzambaga teka kawe turikumusi waga tatu igende kerezo jamirongibiru kukwezi kwa mberu mwaka imi na mirongibiri nari mwe ya makuru tugira tubashikiri zea za kubagi zuweni nguru nguru zikurikira kwa giriza icyaha abantu bagikorwa ko amatohoza kenshi biba bifite intumbero yo gutanga intumbero yayo matohoza iyo bikozwe n'abategetsi umushingwa amanza Janvier Bigirimana akaba bivuze inyuma yaho umuvugizi w'igipolisi amenyeshereje ko abagandaguwe mu ntara n'abahagaritswe mu ntara ya Rumonge bari bahungabanije umutekano mu minsi heze. Abategetsi b'u Burundi ntibavuga kumwe zimwe mu ngingo zo kukinga ikiza cha coronavirus, bamwe barabona akamaro ko kwambara agapfukamunwa mu gihe abandi bavuga ko bitari ngombwa. Murakurikira n'icyo abahinga babivuga ko. Abaganga batatu bo ku bitaro by'Imuyinga barasubijwe ku kazi nyuma yaho bahagarikiwe n'umuyobozi w'ivyo bitaro, ivyo bikaba vyabaye inyuma y'inama y'abakozi bose musangwe kaze mu idonedo ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubahikaze, hari umukenyezi w'umupfakazi yahagaritswe kuri uyu wa kabiri n'igipolisi c'Inyamiramabi akekwa kuba ari mu bishu umugabo wiwe. Aho ni mu gihe igipolisi c'Inyamiramabi kitigeze gikora amatohoza ku bimenyetso by'amakanda y'abari bafashwe n'igipolisi ukubura ubwo bwicanyi abaranira agateka kazi na muntu n'abajyango bakaba badakekeranya ko ubwicanyi bwakorewe Thierry Kubwimana bwakozwe n'abantu bazwi kandi bakingiwe kugeza kuno munsi, bagasaba ukuri ko koja ahabona abakoze ubwicanyi bagafatwa. N'inkuru twateguriwe na Eddie Claude nene nahazwe.
Uwo yahagaritswe kuri uyu wa kabiri ni umupfakazi witwa Thierry Kubwimana yagandaguwe ku rugo iwe mu ijoro ryo kuwa 24 rishira uwa 25 munyonyo umwaka w'2020. Perezida Kaneza yagezwa kuba yarafatanije n'abaje gutera ku rugo rwabo bica umugabo wiwe mu ijoro nk'uko igipolisi cyamuhagaritse kuri uyu wa kabiri kibivuga inyuma yo kumusambisha. Pacifique Ninazwe aranira agateka kazi na muntu akaba narongoye umugambi ndondeza mu matohoza yakozwe, biboneka ko abakoze ubwo bwicanyi bamenyekanye ariko baba banakogwa ko uguhagarika umupfakazi Krista Kaneza ari gushaka guhuvya amatohoza banakingire abicanyi. Pacifique Ninazwe.
Abateye Thierry Kubwimana mu ijoro ryo kuwa 25 munyonyo mu 2020 bagiye bibagiye telefone mu nziwe. Iyo telefone yarerekana neza nyeneyo ku buryo harimo ifoto, kandi iyo telefone umuntu yashobora gukuramo yandi makuru atari make yabayajyanye nk'amatelefone yakozwe imbere y'icyo gitero n'ubundi butumwa bwa bwaranditswe. Iyo telefone yarajyanywe mu gipolisi. Ikindi kintu cyatangaje ni uko na telefone y'umuhisi yagitwawe nabo bicanyi, ariko iyo telefone yatindiye atogwa n'igipolisi aho bayisanze bababwiye ko arabayiguze. Mugabo naho nyine mu kiringo cy'ukwezi n'inusu bikaboneka ko igipolisi gitari gikeneye gufata uwadandagiye telefone.
Mu gatondo ko kuri wa gatatu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yerekanye kuri televiziyo n'amaradiyo mu Burundi abo bita abicanyi bafatanije n'umupfakazi yiciwe umugabo. Nyamara abaryango bo babona ko ahubwo ari biterasoni mu gihe aho gukora itohoza kubwicanyi bwabaye ico gipolisi inyuma y'amezi kivyukiranije cegeka ubwicanyi kushaka umuco kubahekuye uwabo bagapfakaza uyo mukenyezi Krista Kaneza. Umuryango ukaba ubona ko kwikeka umupfakazi yaratunzwe n'umugabo wiwe ataho bifatiye, bagasaba igipolisi kurekura uwabo narijya ari umubyeyi yonsa uruhinja rutarakwiza n'amezi atanu hama matahoza akabandanya.
murabo bafashwe nkabajije umufakazi wa Thierry kandi abantu bavuga ngo urumva hari ko bavuga ngo baramugururiye ngo ashako yarabugururiye abantu bari barafashwe bakora mu rugo bahakoze barabari kuye twamenyeshejwe gituma bari kuwe kuko tubabaye cyane kisara arababaye cyane aracari mukaratumusha yabuze umugabo wiwe twosaba leta y'u Burundi ko yo yongerageza ikamutunganyiriza agasaka ikamureka akaja kuraba umwana wiwe umubebe uruzetse na nyina nico dusaba leta y'u Burundi.
Igipolisi kijejwe itohoza kugwo rupfu coba gifise uruhara mu guhuvya ayo matohoza ku nyungu zitaramenyekana. Pacifique Rinazwe arabisigura.
Mu mpera y'indwi iheze niho haciye habeho ibintu bitangaje. Ubujejwe gukora ayo matohoza kuri urwo rupfu aza kurondera umwe mu bajyango bakeri ku bw'Imana, amubwira ko afise umugabo mu modoka yiyemerera ko ariwe yagandaguye Thierry ku bw'Imana. Umuntu akibaza ingene mu gipolisi intwazangabo ishobora kugendana umuntu w'umwicanyi wo kuri urwo rugero akamugendana mu modoka agenda guhura n'umuryango wabuze bapfika ibanza bahuriyemo ntibanahurire mu biro. Iyi dosiye tubona isa n'amadosiye dukunze kubona abarimo ukuboko kw'abantu bakomeye cyane bakunda kenshi kurondera kunyegeza aba barategetse ibyaha bikomeye n'ico babariko bararondera muri ibyo bintu. Tukifuza kubaho amatohoza nyezi na kandi atomoye yerekana abagandaguye Thierry ababatumye n'impamvu bamugandaguye ico kirahambaye cyane.
Thierry ku bw'Imana yagandaguye afite imyaka 29 umukenyezi wiwe nawe Christa Kaneza bari bubakanye akaba afite imyaka 18 wo Thierry ku bw'Imana akaba yahora akora mu ishyirahamwe ry'abarusiya gimba ubutare imbere yuko aja kwikorera ku giti ciwe.
Arakoze Edi Claude nahazwe amakuru ya The Havuye adushikira nuko inyuma y'ukwerekana uwo mukenyezi kumwe nabo bagirizanya kuba baragandaguye Thierry ku bw'Imana boba batwawe mwibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura. Ngo byashikirijwe no muvugizi w'igipolisi Petro Nkurikiye kubijanye n'ingene umutekano wifashe muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge ngo nukugomba gukingira ikibaba abo mu nzego z'umutekano baba bakoze ubwicanyi babukorera abari mu minwe y'inzego. Ivyo vyamenyeshejwe n'umushingwa manza Janvier Bigirimana ahavuga kandi ko uwo muvugizi ko kwagiriza icaha abantu bakiriko barakogwa kamatohoza abari kugomba gutamika ijambo ubutungane twabiteguriwe na Bonfils Niyongere.
Radio BBC umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano iterambere rusange Peter Nkurikiye yaravuze izina ry'umunyororo ari mu minwe y'igipolisi kuva itariki 14 z'ukwa mbere umwaka wa 2021 izina rya Protein Yungeko
guhera itariki 14 niho icegera cyo ararongoya ko kagwi yitwa Niyungeko Prote yafatwa nawe negihwa hamwe n'abajije umutekano hanyuma amatohoza acara kogwa hariho rero ababafasha aribo bajya aba bane na kandi bafungiwe mu Mpimba mu Rumonge na batatu bafungiwe mu gasho k'Ibujumbura harabaza baramaze gushikiza ubutungane abatarashikiza ubutungane bashaka ko barakorerwa amadosiye mu gipolisi.
N'uwo munyororo nyene Protein Yungeko igipolisi cagandaguye ku mugoroba kwa mbere uheze itariki 18 zo kwa mbere umwaka wa 2021 mu mwonga ngonya muri komine Burambi aho igipolisi cavuga ko gije gutora ibirwanisho kubwo umushingwa manza Janvier Bigirimana kugandagura umuntu ari mu minwe y'inzego z'umutekano nta siguro nimwe bishobora guhabwa ngo kuko ari kurenga amategeko bidasanzwe.
Ivyaraye bishikijwe na Petro Nkurikiye ni ibintu bibonekamwe amahinyu kuko tumenyereye yuko uwo muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akunda katari gake gushigikira cyangwa gukingira baba bakoze ibyaha mu gihe bari mu nzego z'umutekano. Ibi byo mu Rumonge biboneka nk'uko hariho abantu bafashwe n'igipolisi cy'u Burundi mu nyuma baragandagurwa bakaca bavuga yuko kumbure ngo bariko baratoroka ugasanga n'insiguro bariko baratanga ntizigiraho zifatiye. Ibyuka abantu babafata bagaca bagandagura ni ibintu by'ukwiyamiriza cyane n'ubwicanyi ndengera butungane.
Kubw'uyo yanonosoye amategeko ngo kubona umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye mu gihe abantu baba bafashwe acaca ku muriri urutonde rw'ibyaha bagizwa ngo ni iyindi inzira yo kugomba gutamika ijambo ubutungane.
Ikindi naco giteye amakenga cyane nuko y'abantu bafashwe uza wumva umuvugizi w'igipolisi aja kumuriri akavuga ivyo bakoze nkuko womengo gufata abantu bisigura yuko amatoza aba yaheze. Twibaza yuko abantu iyo bafashwe boshikirizwa inzego z'ubutungane zigatohoza abo bantu bakaronka bashingwa manza babunganira ubutungane bukabumviriza bukaraba icyo umuntu yakoze n'icyo atakoze abakoze ibyaha bakabihanirwa abatabikoze nabo bakambikwizera.
Umushingwa manza Janvier Bigirimana agasaba umuvugizi w'igipolisi ko yohindura ingendo ngo kuko ahandi ho ejo canke ejo bundi kuko buca bugacana yandi azofatwa nk'umufatanyacaha wabo ba polisi n'abandi bo mu nzego bagirizwa ubwicanyi mwe nubwo.
Arakoze na Bonfise Niyongere dusimbire gato mu bavugwa mu gisata c'impunzi muri Tanzania aho na imisi itanu iheze atawuzi y'abarundi babiri bahungiye mwiyo kambi yanduta mu gihugu ca Tanzania bajanywe gufungirwa abo nabo bakaba ari umukenyezi wa Isa niyo nkuru aheruka kugandagurwa muri iyo kambi hari ku munsi wa kabiri w'indwi iheze hamwe n'umupastori yavuze igisabisho bariko baramushingura bafashwe n'igipolisi cya Tanzania kuwa gatandatu w'indwi iheze gushika ubu nta uramenya irengero ryabo. Odasi arabitubwira
va isani yo nkuru agandaguwe umutekano wagumye uhungabana mu kambi y'impunzi z'abarundi bahungiye nduta mu gihugu cha Tanzania ihagarikwa ry'urutavana ko iterabwoba ibyo nivyo biranga iyo kambi aho mbere kuva mu mpera y'indwi heze umukenyezi wanyakwigendera Isa n'umukozi w'Imana yahezagiye ikiziga cha Isa atawuzi iyo bafungiwe gushika ubu
umutekano w'impunzi ntiwifashe neza na gato inyuma y'urupfu umwe mu mpunzi azi ikizina rya Isa aho yishwe arashwe akongera agacumitagurwa n'ibivugita n'abantu kugeza n'ubu bataramenyekana atukamenyesha neza ko n'umukenyezi w'uwo yishwe ndetse n'umuvugabutumwa yasengeye ikiziga ciwe mu gihe bari kumuhamba uno munsi babarizwa mu minwe y'igipolisi mbere bakaba banatwawe n'inyuma y'ikambi aho gushika ubu atawuzi aho bafungiwe.
Abanyezamu bararira amazu ari hafi y'ahabereye ubwo bwicanyi barara baraturatura batinya kugirirwa nabi ico bazira ngo nuko bazi ukuri ku bwicanyi bwakorewe Isa niyo nkuru.
Inyuma rero yivugwa ry'amakuru yuko hashobora kuba hari abanyezamu bakorera ku bigo by'amashyirahamwe yegereye aho hantu bashobora kuba barabonye imodoka zibiri ndetse n'imoto y'igipolisi bizunguruka aho hantu mbere y'uko urwo rupfu ruba abanyezamu nabo nyene ubu bari mu Nyabira aho bari kurararabunda kuko bivuga ko bisi kiba kirabahiga kigomba kubafata.
Uwo mugabo Isa niyo nkuru yaba muri zone y'indwi village ya 11 yarashwe yongera acumitwa imbugita ku igenekerezo rya 12 kuno kwezi yicirwa aho yarasanzwe aba twarondeye ubujeje umutekano mwiyo kambi hamwe n'userukira ishyirahamwe hase kugira ngo batubwire iyabo bantu bari n'ikibarindiriye nitwashoboye kubaronka.
Nao dasi nimbona arakenuye imyidogo n'imyinshi mwibohero rikuru rya Muyinga ni mu gihe abanyororo badashimishwa n'ifungugwa baronswa ngo guko zibari zikeya ivyo bigatuma bamwe mu banyororo bagwara ingwara zitewe no gufungura nabi bakongera bagasaba kashavuzwa nuko batarekuriwe kuronswa ifungugwa zivuye hanze y'ibohero abo banyororo bakadoma ko urutoke umuyobozi mukuru w'iryo bohero ko yoba anyuruza bimwe mu bifungugwa byabagenewe. Tubibaza Berancil nene nahadzwe
Mbanyororo bafungiwe mu ibohero rya Muyinga baridoga ko bagaburirwa ibifungurwa by'intica ntikize ngo biturutse ku busuma bw'ifungurwa bukogwa n'umuyobozi w'iryo bohero Serge Savoandemye nk'uko bamwe mu bafungwa bavyemeza ubwo busuma ngo bukaba buguma bwisubiriza. Abo banyororo bakavuga ko babuze aho bagaragariza akababaro bafise inkurikizi mbi z'ubwo busuma bw'ifungurwa ngo zikaba zimaze kwibonekeza ku banyororo aho benshi muri bo bubagwaragurika bivuye kugufungura nabi kandi ibidakwiye bifungurwa vyibwa ngo bikaba bigizwe n'ibiharage amavuta n'umunyu. Abanyororo bakavuga ko umuyobozi wabo Savoandemye yabatse uburenganzira bwabo bwo kuronswa bifungurwa barekurirwa n'amategeko bagasaba ubuyobozi bukuru bw'amabohero kwishikira ku ibohero ry'Imuyinga mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane. Uruganda kwa radio Inzamba rukaba rwarondeye umuyobozi w'ibohero rikuru rya Muyinga. Telefone yiwe yahamagara niyitabe.
Icyo mwomenya kudufukamunwa two kwikingira coronavirus. Utwo dufukamunwa turi ubwoko butandukanye. Hari agapfukamunwa bakunda gukoresha mu buvuzi. Ako gapfukamunwa gakingira ubukambaye n'abamwegereye kwandura coronavirus ciye mu mate ataragurika. Hari agapfukamunwa kabonerana nk'ikirahuri. Ako gapfukamunwa kagenewe gukingira coronavirus abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva nabo bavugana kugira ngo imvugo bakoresha ziborohere gutahura. Hari n'agapfukamunwa gashonwa mu gitambara. Ako gapfukamunwa ntigakingira coronavirus ukambaye, ahubwo gakingira abamwegereye. Kubera yuko ari ubwoko bwinshi bw'utwo dufukamunwa dushonwe mu dutambara, no kwirinda udukozwe mu dutambara tubonerana cyanke dutobaguye. Ukirinda no gukoresha ibitagenewe nk'impapuro, uduplastike, ibibabi, imitoto n'ibindi.
Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Mu gisata cy'amagara y'abantu bategetsi b'u Burundi basa n'abadatahura kumwe ibijanye no kwambara agapfukamunwa mu kwirinda ikiza cya COVID-19, umushikiranganji wa mbere asaba abarundi kukambara igihe cyose bari ahantu hakoraniye abantu benshi. Ku ruhande rwiwe umushikiranganji w'amagara y'abantu akongera akaba n'icegera cy'urongoye umugwi w'igihugu jeje kugwanya ico kiza, avuga kwiyongingo iraba abiyunguruza mu modoka zitwara abantu. Mu banonosoye ibijanye n'ibiza nabo bahanura kwambara agapfukamunwa ahashoboka hose. Bertrand Ngendakuriyo.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ku munsi wa mbere kubushikiranganji arongoye busaba kwambara agapfukamunwa gusa abasanzwe biyunguruza bakoresheje imiduga rusangi. Muganga Tade Ndikumana yarongeye aragabisha abategetsi bafashe izindi ngingo zisaba abarundi kwambara agapfukamunwa.
Hagire abantu basubira gufata ingingo izisha nk'iziriya, ni byiza gufasha kubona coronavirus mugabo ntibacigute bene igihugu kandi basabe ibyo badashoboye. Rero bumve neza yuko agapfukamunwa kategekanije bajya bari muri bisi kuba begeranye cyane mbwa ahandi abantu. N'ubu mushikiranganji w'amagara y'abantu kwanya sita tuma tubibutsa yuko gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya duhana iminwe duterana inkokora cyane tukwana mu nda birafashe cyane. Aho hose babona bati abene igihugu ntibwo kwakirwa batambaye agapfukamunwa, ahubwo barabe yuko aho muri ivyo biro hariho amazi gukaraba.
Naho biruko indwi imwe imbere yaho umushikiranganji wa mbere arengiye mu Bunyoni igihe yagendera ibibanza bipimigwamwo umugera wa COVID-19 mu gisagara cha Bujumbura, yari yahamagariye abarundi bose mu gihe bagiye hakoraniye abantu benshi kwambara agapfukamunwa.
Hari ingingo zafashwe z'uko abantu bagiye kwikingira bakambara udupfukamunwa umwanya wose babona ko bakeneye kuja mu bandi bantu benshi. Abo bamwe bamwe bashaka kubirinda ko madidane rero nabo twabantu bakujije. Iyo aramutse yiyumvira kugenda mu ruhame rw'abantu ari abantu benshi kuko ni ikingiro, kuko bwa mbere ni kuneza yiye, ubugira kabiri ni kuneza y'abandi babana, ni kuneza y'igihugu.
Kubwo umuhinga mu bijanye n'ingwara z'ibiza kome konakuze kwambara agapfukamunwa n'inkenegwa. Uwo muhinga amenyesha kandi ko iyo umuntu ahuye n'uwanduye uwo mugera atambaye agapfukamunwa, urugero rwo kwandura COVID-19 rugera ku bice 78%.
Ubushakashatsi bwerekana neza ko iki kiza ruhonya nganda cya COVID-19 candukira ahanini giciye mu myanya y'ubuhumekero gusumba ahandi hose gica. Ni ukuvuga ibiharuro birenga 78%. Iyo ngwara benshi bashika 40 banarenga mbere ku ijana usanga bagenda bakayanduza batanagwaye. Nk'akarira ahantu hari abantu benshi, haba ku isoko, haba mu mamodoka, haba ku bibuga by'indege, haba mu minsi mikuru itandukanye, mu biteramo bitandukanye, haba mu mabiro, si ugukaraba gusa, uraheza ukambara kugapfukamunwa kuko kwa dute tutaboneka tumijagirika tuvuga mu kanwa umuntu ariko aravuga, uca wumva yuko kwitegekanya agapfukamunwa agapfukamazuru biba bikenewe ahantu henshi hashoboka.
Impanuro z'uwo muhinga mu bijanye n'indwara z'ibiza komiko nakuze zije zihamvye ubundi butumwa budasiba gutangwa n'abakurikirana iby'amagara y'abantu basaba kwingingo zo kwikingira ikiza cya coronavirus mu Burundi zokongerezwa mu gihugu cyose.
Arakoze Bertrand ngenda kuri yo imbere yuko dusozera no makuru na gakuru keza kubaganga batatu bari baherutse gufatirwa ibihano ku bitaro by'Imuyinga kuko ibyo bihano byaraye bifuswe Dr. Willy Kwizera, Dr. Sylvie Ngabire na Dr. Jean Sizobatohana bari bahawe ibihano n'umuyobozi w'ibitaro bwo kudasubira gukandagiza ikirenge muri ibyo bitaro mu minsi 15 bongere batakaze agaciro kabute nk'abandi bakozi. Ibyo bihano bikaba byafuswe inyuma y'inama idasanzwe yabaye kuri uyu wa mbere kuri ku bakozi bose bo ku bitaro by'Imuyinga. Uyo muyobozi w'ibitaro Dr. Abadi Munyentwari yabagiriza kugumura abandi bakozi no gutanga ubutumwa bujyanisha. Ningaha duce dusozerera amakuru twaratutiwe kubashikiriza mwakoze mwese mwariko muradukurikira. Bagenzanje begeranije ano makuru ndabibashimiye na mwese mwariko muradukurikira na Todomire Manirambo na yatumye amaju abashikira. Bebereba zikamirijana rikonda bashikiriza ano makuru turabifurije kugira amahoro wanyu nakagaruka.